njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Imwoviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ikaze mu biganiro byacu byo muri iki gitondo. Ni Fidel Niyongabo abaramutse. Amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi tuyashikirizwa na Alois Bigirimana. Alois, mikro ni yawe.
Urakoze Fidel. Muri misiri abategetsi mu gisagara kiri ku nkengera z'ibahari cya Alexandria bavuga ko abantu bashika kuri batandatu bafuye igihe igorofa bari bapanzemo yasenyuka ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Buramatari w'iyo ntara irimo Alexandria, Mohamed El Sherif, yabwiye abamenyeshamakuru ko imiryango ibiri yari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka, kandi ko abandi bantu icyenda baguwe ko n'ibibomoke. Yavuze kandi ko abatabara bashoboye kurokora umwana umwe. Abategetsi babwiye ibimenyeshamakuru ko mu bafuye harimo abagabo batatu hamwe n'abagore batatu nyene. Ubugiriki bwaraneguye Turukiya kubona yarasunikiye abasaba ubuhungiro mu mazi, bituma ubuzima bwabo buja mu kaga igihe baba bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Icyo gihugu kivuga ko ingendo nk'iyo ya Turukiya yerekana ko icyo gihugu cananiwe kubahiriza amasezerano cumvikanye n'Uburaya yo guhagarika abimukira batubahiriza amategeko. Umushikiranganji w'Ubugiriki ajejwe abimukira, Notis Mitarachi, ashikirije ibi inyuma y'aho abasirikare bajejwe gukizura mu mazi batoreye ibiziga by'abagore babiri. Umwe muri bo yari afise imyaka 30, bazamye mu mazi inyuma y'aho ubwato bwarimwo abantu 32 bwibiriye mu mazi agabura ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani, Abdallah Hamdok, yitezwe kongereza igitigiri cy'abagize akanama karongoye igihugu mu kongeramwo abahurikiye mu runani rw'imihari y'abahoze barwanya leta yasinye amasezerano y'amahoro na leta. Abagize ako kanama bashobora kuzova kuri 20 bakongerezwa gushika ku bashikiranganji 26. Abashikiranganji bashasha byitezwe ko bagenwa mu minsi mike iri imbere nk'uko bishikirizwa n'urunani Forces for Freedom and Change ruhurikiyemo imihari ya politiki hamwe n'abahoze mu mihari y'abarobeli muri Sudani. Hamdok afise igikorwa gihambaye cyo gushikana Sudani ku mahoro arama, kunagura ubutunzi no guteza imbere demokarasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yari yemeje gufasha Mozambique kurwanya umuhari w'iterabwoba ugendera ku byumviro bya Kiisilamu utumbereye kwigarurira intara ya Cabo Delgado itunze cyane gaze. Nathan Sells, umutegetsi w'umushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu asanzwe ajejwe igisata kirwanya iterabwoba, yabyemeye inyuma yo kuganira na perezida wa Mozambique Filipe Nyusi i Maputo ku murwa mukuru. Sells yasabye kandi ko amakungu yo kwiyunga akagira urunani mu kurangiza intambara imaze imyaka 3 kandi imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 200,000 inatesha ingo zabo igice cy'umuriyoni w'abanyagihugu. Abantu barenga 1,500,000 nibo bamaze kwicwa n'umugera wa corona ku isi, kubababa 1,635,000 bamaze kwandura nk'uko byashikirijwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi wa kane. Abantu 1,500,000 n'abantu 38 baramaze gupfa, ku 1,634,074 bamaze kwandura kuva uwo mugera utanguye kugaragara mu gihugu cy'Ubushinwa mu kwezi kw'12 mwaka uheze. Akarere kabangamiwe cyane kuruta ni Amerika y'Epfo na Karayibe, ahamaze gupfa abantu 852,263 hagakurikira Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'11 habonetse abishwe nibo mugera ku munsi barenga 110 bisi igitigiri kinini kitari bwigere ishikwa ko kuva icyukuza itanguye
urakoze arayisi bigirimana kuri ayo makuru yo hijya no hino kwisi uhejeje kudushikiriza zacu imwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu mu Burundi turi ku mirongo migufi metro 25 metro 31 ni metro 41 mu Rwanda tuvugira kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika abanyeshuri bamwe bamwe hamwe n'ugwaruka gw'impunzi mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cha Tanzania barafise ingorane zo kugumana ururimi rwabo bwo kirundi kuko biga mu zindi ndimi
igituma kenshi byatunanira kuvuga kirundi kirongoreye nk'abandi nkuko bisanzwe nkuko ndo mu Burundi nkubara kenshi usanga turi ku ishuri sansi twiga ibintu byinshi mu Faransa ibindi tukavyika mu Cyongereza
uyo numwe mu banyeshuri b'impunzi z'abarundi mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi kw'12 amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda umucamanza mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru mu gihugu yafashe ingingo yo gufatanya imanza zagirizwamo Paul Rusesabagina na bagenzi biyo 19 barimwe Major Calixte Nsabimana bakunda kwita Sankara umucamanza avuga ko abagirizwa bose uko ari 20 bahurira ku vyaha vy'iterabwoba umenyesha makuru w'ijuru ya Amerika mu Rwanda Eric Bagiri w'ubusara duhi ibindi kuri inkuru
Iki cyemezo cy'umucamanza cyo guhuza imanza za bwana Paul Rusesabagina, Major Calixte Nsabimana bakunze kwita Sankara, Captain Herman Nsengimana n'abandi 17 kije nyuma y'ubusabe bw'ubushindacyaha ubwa Major Sankara n'ubwo baregera indishyi muri zimanza. Ku bushindacyaha buvuga ko izi manza z'abantu 20 bahuriye ku byaha bifitanye isano, buvuga ko kwisonga bwana Paul Rusesabagina ariwe wari ukuriye umutwe bwite witerabwoba wa MRC de FLN, mu gihe Major Nsabimana bakunze kwita Sankara ndetse na Captain Herman Nsengimana bo mu bihe bitandukanye bagiye baba bavugizi bawo abaregera indishyi bo bavuga ko guhuriza izimanza hamwe bizaba umwanya mwiza wo kubona indishyi itubutse kandi mu buryo bworoshye ni mu gihe mu byifuzo bya Sankara we aheruka kubwira urukiko ko bwana Rusesabagina yita ko yari shebuja mu mpuzo amashyaka ya MRCD baramutse babahurije hamwe mu rubanza wa mubera undi mwanya mwiza wo kuvuga uko ibintu byagenze kimwe ku kindi ubushindacyaha buvuga ko n'abandi baregwa bafashwe mu bindi bihe bagiye biyemerera ko bahuriraga mu bikorwa by'iterabwoba mu mutwe wa MRC DFLN bakemeza ko bamwe muri bo bari abayobozi ba gisirikare abandi ari abayobozi ba gisivili urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ruvuga ko iyo rusesenguye ibikubiye mu nyandiko zitanga ikirego ku baregwa bose rusanga izo manza zifitanye isano mu byo bahuriraho rwemeza harimo kurema umutwe w'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe umucamanza ukuriye inteko iburanisha ashingiye ku itegeko rigena ububasha bw'inkiko yavuze ko izi manza ziramutse ziciwe rumwe ukwarwo asanga imikirize yazishobora kuvuguruzanya ku manza nk'izo zisobekeranye iyo zarege urukiko rumwe perezida w'urwo rukiko abyibwirije cyangwa se abisabwe n'umwe mu baburanyi ategeka ko ziburanishiriza hamwe mu rukiko rumwe icyo cyemezo kandi gishobora gutegekwa n'inteko iburanisha urwo rubanza iyo ubwo busabe bwabeye mu iburanisha ku migendekere myiza y'imanza umucamanza avuga ko yasanze imanza za Paul Rusesabagina n'abandi bareganwa Major Sankara na Captain Nsengimana zigomba guhurizwa hamwe kubera ko kuzitandukanya imikirize yazo ishobora kuzavuguruzanya Ibi byahise bigira ingaruka ku iburanisha ry'urubanza rwa Major Sankara n'urwa Captain Nsengimana rwa ruteganijwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka bituma urubanza rwahurijwe hamwe rushyirwa ku yindi tariki nyuma yo kwemeza ko abantu 20 baregwa ibyaha by'iterabwoba bagomba kuburanishirizwa hamwe umucamanza ntacyo yavuze ku busabe bw'abunganira ababuranira indishyi bari basabye ko urubanza rutakomeza kuburanishirizwa ku ikoranabuhanga rya video conference n'icyifuzo cyari cyatanzwe hashingiwe ku mubare w'umunini w'abaregwa muri iyi dosiye ababuranira indishyi basabaga ko bahurizwa hamwe mu rukiko kuko ngo kw'ikoranabuhanga batamenya burumwe wese bireguye n'imbogamizi urukiko rwari rwavuze ko narwo rusanga ifite ishingiro ariko nanone gahunda ikazagenwa n'umuvuduko w'icyorezo COVID-19 cyaba kigezeho ku munsi w'iburanisha Icyemezo cy'umucamanza cyo gukomatanyiza imanza gifashwe nyuma y'ijambo ry'umukuru w'Urwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka ko abaregwa bose bazisanga mu rukiko bashinjanye umwe ku wundi. Hari nyuma y'igihe gito agaruka ku ifatwa rya Paul Rusesabagina. Ari ku bitangazamakuru by'igihugu Perezida Kagame yavuze ko abari bamaze gufatwa bose bazagiraho bahurira buri wese ashinja undi ibyo bakoranye hagati yabo. Icyakora ari mu rukiko aburana urubanza rwe ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwana Paul Rusesabagina we yabwiye urukiko ko ubwe akurikiranyweho ibyaha ku giti cye n'abandi bantu ubushinjacyaha bwita amashumi yazibareganwa. Abaregwa bose uko ari 20 bahurijwe muri dosiye imwe baregwa ibyaha by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe witwara gisirikare wa FLN. Uyu mutwe ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MRCD mu myaka ya 2018-2019 wigambye ko ari wagabaga ibitero mu bice bitandukanye byo mu ntara y'Amajyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni ibitero byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi bigatwika bikanasahura. Ku isonga habanje gufatwa Majoro Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara aregwa ibyaha 17 byiganjemo iterabwoba. Ni mu gihe uwamusimbuye ku ugize bw'umutwe wa FLN Captain Herman Sengimana we aregwa ibyaha bitandatu ubutabera buvuga ko byose bihura n'ibyo Sankara aregwa. Naho bwana Paul Rusesabagina wafashwe nyuma wamamaye ku bwa filime Hotel Rwanda we aregwa ibyaha 13 nabyo byiganjemo iby'iterabwoba. Urubanza rukomatanije hamwe ruzatangira kuburanishwa kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2021. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu Burundi abantu 178 nibo banduye umugera wa corona mu mezi abiri aheze no mu ntango ya kuno kwezi kwa 12. 174 baje bava hanze y'u Burundi mu gihe 4 banduriye mu Burundi. Leta imenyesha ko ikiza kikihari arico gituma Barundi bategerezwa kubandanya gukurikiza amategeko yo kwikingira. Inkuru dushikirizwa na Tezira Tongimana.
Muri icyo kiganiro n'abamenyesha makuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, umushikiraganje Tadendi Kumana yamenyesheje abo baza mu Burundi bakabasangana uwo mugera wa corona iyo baza baturuka n'ingene binjira mu Burundi.
Ijana na 6 barenga binjirana baciye ku mbibe dusangiye n'u Tanzania. Abandi bazana indege abava mu Rwanda berekana yuko ibihugu bidukikije kuna bizi n'inyinshi bisaba yuko tugira ingufu ukiyubara kugira ngo dusubira inyuma ahubwo tubandanye dukora ibikorwa. Kompanyi zose tugenda turaba abantu batuzaniye hama urabona yuko Ethiopiane imaze kuzana 13 bagwana, Kenya 12, Brussels Aerian 5, Rwanda Air 4, abazana UN 2, Uganda Airlines 1.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu amenyesha ko inyuma yabo bazana indege harabaca mu kinywabi bakinjiza uwo mugera mu Burundi. Abo rero Tadendi Kumana amenyesha ko bagiye gufatirwa inkingo ruhasha.
Teste ya COVID ugenda uriha amaheri 10,000 gusa ya fishi utariha mu kugarutse ufasha kugira ngo turonke amareactive baca bakwepa akacaca ikigoma akaza n'amaguru cyangwa n'imodoka. Umuziga zanye yari gutanga ikori muri obe aca yizira mu ijoro akaca yinjira ntaje muri karantene akaca yinjira ugasanga hamwe hamwe yashitse hagati mu gihugu. Abo rero twabivuze neza umuntu yezoca hose amapasiporo yabo dusaba abajejwe umutekano muri papu ko bayagumya barabe neza uyu muntu aje avaye kuko hariho imigenderanire isanzwe ihari hagati ya bene gihugu bo ku ntara zihanuwe na Tanzania aho usanga bari hakurya bakarima hakuno bakarima isoko ibyo ntangorane kuko nta hantu kure baje mugaba antu wese azubavuye mu kindi gisagara Dar es Salaam na handi azoshikira muri karantene mu ntara azubayinjiriyemo.
Muganga Tadendi Kumana asaba abashaka impapuro zerekana ko batanduye baba bava mu Burundi baje mu makungu canke abavayo ko bategerezwa kubahiza amategeko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwashinze.
Kubera yuko twabonye ko ari abantu benshi bagenda hanze tukaje dusanga abakozi bo muri NSP birasa n'ibiko birabagora, dusaba yuko bwo kubahiriza amasaha 48 imbere kuja gusaba certificate, kuko hari abaza ugasanga avuga ati genda keneye certificate nza kugenda ku mugoroba cyangwa ije mu gatondo, ivyo bituma tudakora neza. Turamenyesha bene gihugu yuko bategerezwa kuza kuko tubaha certifika imara amasaha 72. Tumvikana yuko rero mu masaha 48 ari bo kwitegura, ntibanze basha bagenda ku mugoroba cyangwa baca bagenda bukeye, ugasanga ibiri ku birorohereza abakozi baba muri NSP bategerezwa gukoresha ubuhinga bize kugira ngo batange amasertifika ameze neza. Ikindi naje twabonye nuko mu basaba kugenda hanze baza kwipimisha barondera certificate tumaze kubonamwo ko harimo abagwayi, cyo gituma twaze dufata ingingo yuko abo bose bazoja gusaba urupapuro cyangwa kwipimisha muri NS bateza kugenda bambaye mask.
Muri kino gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amahoteli amwe amwe atubahiriza amategeko y'abantu bari mu kato. Kubera ivyo, muganga Ndikumana amenyesha ko amahoteli yose yakira ingenzi ategerezwa gusinya amasezerano na leta yo gukurikiza amategeko agenga abantu bari mu kato, abatega kurikije bagahanwa by'akarorero. Kugeza rero kuri uno wa kane nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu, abamaze kwandura ico kiza kuva giteye ni 692, 633 barakize, 631 baracari ku miti, nayo umwe akaba ari we amaze kwitaba Imana. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Abanyeshure hamwe n'ugwaruka mu ikambi ya Mutenderi ntibakimenya kuganira neza mu rurimi rw'Ikirundi naho ari nkingi y'imico n'akaranga by'igihugu cabibarutse. Ni mu gihe igiswahili hamwe n'icyongereza ari byo bizi imbere mu mashure bigiramwo, bigatuma bavangavanga indimi zitandukanye. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu gihugu cya Tanzania James Joven ejo kuwa kane yatembereye mu ikambi ya Mutenderi hanyuma aganira na bamwe mu banyeshuri hamwe n'abigisha bari muri iyo kambi.
Igituma kenshi abantu byatunanira kuvuga Kirundi kirongoreye nk'abandi nkuko bisanzwe nkuko ndo mu Burundi, ni kubera kenshi usanga turi ku ishuri sansi twiga ibintu byinshi mu Gifaransa, ibindi tukavyika mu Cyongereza, gake twiga Ikirundi mbwa Ikirundi turakiga nkuko turabarundi. N'ikindi kibituma kenshi usanga aba ibyigi bizungurutse amakambi bavuga Igiswahili, kenshi baraza kugira ama business yabo ngahe ndani, rero kugira uvuga nawe nakuvuga igwa rime grante amenyere, nico gituma kenshi general nyene tukuvuga ati kenshi bavuga Igiswahili, sio bavuga Igiswahili, nico gituma kenshi bitugora nkico mugenzanje Rose yavuze ati benshi tuvukira makambi dugakura makambi dugereza makambi. So umuntu navutse muri iki gihe yumva ababanyi bavuga Igiswahili azokura uko nyene kwishure abone yigi Kirundi umwanya muto usange amenye Igiswahili.
Kiswahili ntukubate nkuntu z'ikirundi cyo nturashyize ariko kandi ntukize iyo tuvuga ni igiswahili icyongereza igifaransa usanga uvyo wose natwe turabivuga vuga uko nyene kubera bivaye n'uko twabaye nga mu buhungiro ego kweri n'antu hameze ikintu mugabo ariho inyigisho nyinshi zitandukanye rero mugihe twa turi ngaha turavuga ati kweri twebwe turamerewe nabi mu buzima ntubona kabuza kacu rero katwitaye ibintu kanaka no cyashikaye ugasanga umuntu akwari igende imisandukanye ukigigiswahili ukigicongereza ukitaye ibintu byose bivuga byose mu cyamake usanga uvyita kugira ngo urabe ko ejo hawe nawe hoza hazananye kugira ngo ubuzima bwe buhinduke ko bwomera neza
yani igituma twebwe abanyeshure turi mu buhungiro bituma tudavuga neza ururimi rw'ikirundi nkuko bikwiriye usanga turiko turacanga indimi nyene mu bisanzwe ikirundi ntacyo turuzi rero icyo mbona kibituma ivyo nuko benshi muri twebwe tuvukira mu buhungiro tugakurira mu buhungiro ndetse no kwiga ugasanga umuntu ahereye mu wa mbere yiga mu buhungiro akarinda heza amashure yigira mu buhungiro rero ico kiratuma neza yani nico gituma hanini mbona tutamenya ururimi rw'ikirundi mu buhungiro benshi usanga turi mu makambi yani mu buhungiro bwa batanzania bavuga igiswahili kesho kacu sanga ni go rurimi tugira ne dukoresha kandi igiswahili ni icyongereza aho tuba turi kenshi tuvyi nivyo bizimbere mu vyigwa twiga rero bica bigorana ukuntu wosanga umunyeshuri azikirundi kintu dembera ko amenye ikirundi ciza usanga azicyongereza ari cyazi kuvuga neza igiswahili ugasanga ari cyazi kuvuga neza bivanye niyo mvo dukurira mu mahanga mu bisanzwe
je ico kibazo ico ndabivuga ko nuko biva hari nka jewe ni ga scientifique usanga ke nshi ikirundi ntakunda kucitaho cyane mba mfite ibyo nitaho igifaransa kubera mbanzi nkubonza kwiga shimi cyangwa biology mba niga mu gifaransa siniga mu kirundi kacisanga umwanya wo kuguma mvuga ikirundi ndawubura sana ndi mwishuri nico gituma kirundi kincanga sana
hari nibyo mu byo twiga mu kirundi kuko turiga ikigwa cy'ikirundi hari nibyo mbona bigisha mbere nkana kibona ari kirumba ndari ko sinda gitahure namba na gato kandi ari kirundi nico gituma je rero mbona kumenga ntabyo noshobora mu bisanzwe icyo kintu cyuko ikirundi kera abakurambere bacu bavuga kitakiriho n'abavyeyi bacu bahunze kenshi mu bisanzwe abo twovyumvise ko babivuga bahunze kenshi nabonye n'uko usanga bivanye n'uko hajya ahantu bari kugira baronke ubuzima baca barazimika kwiga rujya rurimi rwa hajya ahantu kugira ngo bikunde ubuzima bwabo barabe ko bwogoma bugirane buje imbere ruka cusanga bakuze bamenyereye izindimi zo mu mahanga kwa cusanga bya bindi biriko biragirane birahera muri bo naco gituma kwera ubukuronko umuntu avuga ikirundi cy'abakurambere kiragoye cyane
ntugisaba kandi twabatuma namwe nuko bwo kwengeza idadi ya max bo fatira kate
idadi ni
igitigire Bebe cyangwa kora yeah okay bo kongeza igitigiri cyabagenda make bongeza inafasi z'abanyishi make point bafumwaga abanya basi point niho guma bafata ku amanota yo heju niho guma bafata ku manota heju
eh kaza za kabuntu ni kabinyoni karagohoye urumva cyabigorana urumva tazi kirundi cyo mu gihugu urumva ingorane cyo gituma rero twasaba ko bamahugurwa abantu bakigishwa ururimi kavukire
urabona abantu benshi kuva 2022 bahunga abanyeshuri ubu ntibiga neza bivaye niki nukujya haguma haza abantu babwiye ati ejo ni gutaha higeje ni gutaha baca bita ku mashuri atakamano afise baca babana ko nawe twokwiga nawe tuko turaja ingwane nizo cyane cyane ni kubumva abazanga ngo ati ejo ni gutaha kwiyandikisha kujinduta baca bana ati ah naho nguma ndiga nta kamaro
tugushimye James Joven
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Mubandanya kumiriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Uwahoze ari prezida w'Ubufaransa Valéry Giscard d'Estaing yitavye Imana ku munsi wa gatatu afise imyaka 94 azize ingurukizi za virusi ya corona. Yategetse Ubufaransa kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1981. Yagendeye u Rwanda mu mwaka w'1979 aje gukomeza umubano wasuwe n'uwo yari yasubiye prezida Georges Pompidou. Ambassadeur Celestin Kambanda yahagarariye u Rwanda kuva mu mwaka w'1969 gushika mu mwaka w'1972 aribuka Valéry Giscard d'Estaing akiri umushikiranganji w'ikigega cya leta mu Bufaransa. Yavuganye na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana akorera mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza.
Namumenye ari ministre des finances, namumenye Washington yajyagaza mu nama za Fonds monetaire na Banque mondiale.
President Valéry Giscard d'Estaing yasuye u Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka w'1979. Hari icyo mwibuka kuri urwo rugendo?
Ntacyo namenye kuri urwo rugendo rwe. Icyo nigeze kumva nuko yakoze ni Parti de Chasse na President Habyarimana muri Parque Nationale d'Akagera.
Ni ukuvuga ko yajyanye na President Habyarimana guhiga muri Parike y'Akagera? President Giscard d'Estaing yageze ku butegetsi mu mwaka w'1974 asimbuye Perezida Pompidou amaze kwitaba Imana ku buryo butunguranye. Mbese umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari wifashe gute mbere yuko Giscard d'Estaing agera ku butegetsi?
Wari umeze neza cyane, wari ushingiye cyane cyane muri cooperation muri domaine mu burezi no mu muri transport, kuko nibwo nyine twanegusiyaga Escaria Air France mu Rwanda ni muri icyo gihe nyine, kandi byabyaye umusaruro kuko ndumva 72 ni nabwo twanegusiyaga rya shuri Lycée France ya Kigali itangira muri icyo gihe nyine, nabwo ari na Air France akaba emwe na Centre Culturel ariko hari na Université Radiophonique de Gitarama. C'est le tout premier contact ni wo zatangiye ariko radio yaje gutangira nyuma, ariko twari twaratangiye za contact officieux avec une congrégation ya Bikira, ariko nyitsura couvert du ministre français de la coopération. Ni muri uwo mwaka nyine narangije umurimo wanjye mu Bufaransa, ariko igihe nyine indege yazaga mu Rwanda nibwo nanjye narangije.
Ambassadeur Celestin Kabanda, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411926. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254255294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha aya makuru y'aka kanya garukiye. Mwakoze kugumana natwe, gire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe.
Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye igisubizo cyacu. Tanzania, Tabarundi, Turi, Ruhusa, kugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu